VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 10 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Turi ku wa gatanu tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2016, hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Eddie Rwema.
Tuzobandanya tubatume ko bose tubaze neza imvo nyamukuru baba bafise kugira ngo gitoro nigishije gutanga, kandi twebwe ibiharo dufise igitoro bise mu gihugu kidakwi.
Uwo ni Kome Manirakiza, minisitiri ushinzwe umutungo kamere n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ubukene bw'igitoro mu gihugu. Iyi nkuru n'izindi zirimo uko umutekano wifashe mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi muri uyu mwaka ushize, turayigarukaho mu kanya gato. Ikaze mu makuru yibanda cyane ku Burundi. Mu Burundi cyane cyane mu murwa mukuru Bujumbura, hakomeje kwibonekeza ubukene bw'ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli. Abatwara abantu n'ibintu baridoga ko batagishoboye gutunga imiryango yabo kuko nta mikoro bafite. Barasaba abategetsi babishinzwe kwigirira ku rubuga kugira ngo barebe uko ibintu byifashe, aho gukomeza bavuga ko igitoro gihari kandi batakibona. Kugeza ubu minisiteri ishinzwe umutungo kamere n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ivuga ko idatahura igituma igitoro gikena kuko gihari. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Aturi kuri station King Star kwibarabara ryitiriwe umunyagihugu Chaussée Peuple Murundi mu Gifaransa, rihuza amakaritsiye y'uburaruko bwa Bujumbura no hagati mu muji. Abagendesha imiduga na cyane cyane icy'amafaranga na za tukutuku batondeye igitoro, bamwe bahazinutse mu gaturuturu, abandi bariko basunika ingendeshwa zabo kuko zumye. Umwe mu batwara taxi yavuganye n'ijwi rya Amerika ariko atashimye kuvugira kuri micro ati kuva isaha 12 z'agatondo ndi hano, ubu ni hafi saa 6, abana n'umukenyezi wanje uyu munsi sindabubahuka mu maso kuko atachonja kubatahukanira. Iruhande yiwe ubundi umushoferi w'imodokari cy'amafaranga iduga hagati mu gihugu avuga ko asa n'ubarushe. Jamal asigura ko niyo yiswe ngo arahawe igitoro aronke kitamushoboza gukora.
Nje mvi ngo zinashise ngaha saa 2, kuva saa 2 ndiko ndayorere igitoro nage muri aziratike ndaje no mukanyosha, aho nashika hose baca batubwira ngo tugwa ibihumbi 200 ni litro 10 nishobora kunshika ngozi ko arere turi ngozi nywa 40 litre, umva bampaye 10 litre urumva ni ya indi ya circulation nyene kurondera igitoro ngaha. Nkubu je cyo niko ndahomba niko mpumba umwanya nkumba naduze banaduze nta gitoro gihari imirongo rawo n'umurongo kunge nungana kugira turonge igitoro turahangayika.
Uwo mugabo yemeza kwibura igitoro rimuteranya na shebuja kuko atamusigurira ko atamafaranga yinjije. Izo ngorane Jamal azisangiye n'uwo mushoferi wa tukutuku twasanze ariko arayisunika kubera igitoro cari camukamanye.
Guhoma aho turahomba kubera uhagaze umwanya mutoyi rase urumva ntuba ukirose kandi mwene cyuma naba keneye pereseno kandi we numubwira utage kuyagarikiwe akubwira ngo wabuze verse.
Kubera ubukene bw'igitoro hari abantu bafashe umugambi wo kuja gukirangura muri Republika ya Demokarasi ya Congo, ariko kiri ku giciro kizinyimvye. Uwo mukenyezi ni umwe mu bakidandaza.
Esense tunaitwa ni Congo, tunaenda Congo tunarangwa esense ku madolare. Ukifika hapa
agira ati esense tuyikura muri Congo kandi mbere yo kwishikana ngaha tuyishira mu mabido tukabona gucuranura tuyishikanye. Hari n'igihe rero uba wazanye nk'amaritiro 50 mugabo ushitse ugasanga hasigaye mu 45 ugatakaza amaritiro 5 yose. Nicyo gituma ukoze igiharuro usanga tuburisha 2,800 cyangwa 3,000 ubyihweje nta nyungu nini irimo, ni nk'amajana 2 gusa cyangwa amajana 3 twunguka. Igiciro cemewe cashinzwe na leta ni 1,880 ku iritiro. Umufasoni n'abagenzi we barazi ko bakora batisunze amategeko mugabo bavyita gufasha bari mu ngorane.
Kawaida kitu ukisha uzisha nyuma ya sheria inakuwa ni magendo.
Ubisanzwe ikintu cyose ugikoze utisunze amategeko ni magendo kuko abarekuriwe gucuruza esanse na mastasi. Ariko tubonye station zitagira igitoro duca tuja muri Congo kugira dufashe abarundi bagenzi bacu. Twebwe turafasha abantu kumbure harabibaza ko tudafasha, ariko hari abantu baba bafise ibintu byihuta bakora botuma bagura igitoro ku giciro kizinze aho kureka kurangura imirimo. Turetse kudandaza imiduga igahagarara iyo bari ibara ahubwo dusaba leta kutworohereza kuko dufasha abantu nta mahera menshi twunguka na majana 200 gusa atufaidiki hela nyingi ni 200 tu abagendesha imiduga basaba abategetsi kwishikira ku rubuga
twosaba yuko abategetsi bova mu biro bakaza bakagendera ama station station imwe bakaraba kungene imiduga itonze bakaraba no kungene ama station yandi yugaye atari ko ratanga n'igitoro baduhenda ngo baraza kuduha ngo saa 10 baraza kuduha no cumbira bampaye nka saa 10 umva no bankitashe ingozi nirikunda
kuri uyu wa kane umushikiranganje w'ubutare n'agataka yaragenzuye ama station atari make yabwiye radio na televiziyo by'igihugu ko atambo nimwe yotuma igitoro kidatangwa kome mana irakiza
ntambo nimwe nimwe ihari uno munsi yotuma uyu cankuri yavuga yuko station yiwe ta gitoro iyo ifite kwebwe abaje gusaba gukorera mu kino gihugu bamwe bamwe baje bava hanze kandi ari himusha tubaha kugira ngo bashobore gutangura gukora mu gihugu iyo rero hariho imvo iyicankiri yahituma kazi kadakogwa nkuko amasezerano abivuga turaja hamwe tukumvikana ubishoboye kubera imvo iyicankiri yabona yuko adashobora kubandanya akora amasezerano tukayaheba ubu rero ntiturabimenya neza tuzobandanya tubatume ko bose tubaze neza imvo nyamukuru baba bafise kugira ngo gitoro nigishije gutanga kandi twebwe ibiharo dufise igitoro dufise mu gihugu kirakwi nta ngorane nimwe yabwiriza kubaho kugira ngo station iyicankiriya irehe gutanga igitoro
mu Burundi hari haheze kiringo cy'umwaka urenga atabukene bw'igitoro bwibonekeza bamwe mu bacuruza igitoro twavuganye bavuga ko nabonye badatahura igituma igitoro gikena bamenyesha kwa bakirangurira nk'abahora baronka amaritiri 10,000 ubu baronka 4 canke 5 byonyene eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze uwo munyamakuru wacu uri Bujumbura mu Burundi nyuma y'umwaka Burundi buri mu bibazo by'umutekano muke intara z'amajyaruguru ziracyafite impunzi nyinshi zahunze igihugu cyane cyane zigahungira mu gihugu cy'u Rwanda leta y'u Burundi herutse gushira hagaragara imibare y'abahungutse mu ntara zimwe na zimwe harimo nizo mu majyaruguru umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze aratubwira uko umwaka urangiye bimeze muri izo ntara
Imbere yuko umugambwe SNDFDD utangaza ko ushize imbere Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu ngo userukire mu matora y'umukuru w'igihugu mu ntara z'uraruko na cyane cyane mu ntara ya Kirundo harabonetse cyane abantu benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda
manda y'umukuru w'igihugu nyene ni irikira tuma duhunga kubera abacavuga ati atavuye kintambarira mwe wumva twe dushaka kugenda nyene
ivyo bintu ntibitwubaka mu bisanzwe bidutera ubwoba ni naco gituma hariho benshi bamaze kuva mu nzira
ahanini ivyo abanyagihugu bavuga ko bahunga abategetsi babifata nk'ibihuha Edouard Nduwimana yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ico gihe
mu 2004 ndavyibuka yuko naho haba utubazo mwenuto mu 2010 imbere yo kutujya mu matora haba ibazo mwene baba abantu bazana ibihuha abantu bari ko barakubisha amenyo n'ibindi ukuvuga rero yuko abajeje intwaro birasabwa yuko namwebwe mu sande mubana n'aba bene gihugu kuko ari ngombwa yuko mubama hafi kugira ngo mubwe mubahumuriza mubaremera
imyerekano imaze gutangura ibujumbura abahunga bariyongereye mu ntara z'uburaruko mubaca mu Kirundo bavuye mu zindi ntara hari hagwiriyemo cyane abava mu gisagara cha Bujumbura
twabonye bikomeye mabikomera koma bica abantu munyo wose ijyaje baraki abantu bashe abantu barata batera amagrenade mu isoko y'inkuru ya Bujumbura umva ni umva ukurenganye kose n'umenye umuntu akurashe rero dufashe ngo guhunga mba tutene cyacu nta kundi
amatora amaze kurangira harabonetse impunzi zitahuka leta yaratangaje icese ku munsi mukuru w'abakozi ibiharo by'impunzi zimaze gutahuka intara ku ntara Emelo Rantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yari yarungitswe na leta mu ntara ya Kirundo
amaze guhunguka 150,000 mu ruyigi amaze guhunguka 620,000 na cankuzo 158,000 kandi n'abandi baguma baza
mu bijanye n'ubutungane n'umutekano abantu batanu mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa bari bafashwe mu Kirundo bagizwa gushaka kugira imigumuko mu kwezi kwa gatanu 2015 baraburanishijwe mu nyuma bararekugwa sentare nkuru ya Kirundo imaze kubambika izera kucaha bagirizwa mu ntara ya Muyinga abantu 34 bo mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa nyene barahagaritswe bagirizwa gufata gufatanwa ibigwanisho bigizwe n'inkoho zashika 60 muri komine ya Giteranyi. 9 barahanishijwe imyaka yo gufungwa itandukanye n'amahadabu, 25 barambikwa izera n'ubutungane. Mu ntara ya Kirundo abantu 10 barafashwe bagirizwa kugira igitero bitwaje inkoho ku bunywero New Top 10 mu gisagara cha Kirundo ahari hateramiye na buramatari w'intara. 6 barahanishijwe iminyororo yo gufungwa, harimo 3 bakiriwe wo gufungwa imyaka y'ubuzima bwabo bwose bagiriwe icyacho kuja mu migwi igwana. Ihoteli ya muganga Yohani Minani iri mu gisagara cha Kirundo yarugawe imyaka 2. Uwo munyapolitiki asanzwe arongoye umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijanda daye akaba yagirijwe ko ariwe yari nyuma y'ico gitero abategetsi bavuga ko cyari kigamije kwica abategetsi b'intara ya Kirundo. Mu ntara z'uburaruko haravuzwe n'ikibazo c'abantu banyuruzwa bakabura ikamanganiro. Nta gitigiri cyabo cashoboye kumenyekana, ariko mu bavuzwe harimo abo mu ntwaro nk'umukuru w'umutumba wa Kiyonza muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo, abari mu nzego z'umutekano n'abanyagihugu basanzwe. Umushikiranganji w'ubutungane Emile Rantine Kanyana aherutse kugira ico avuga kuri ivyo bijanye no kunyuruzwa.
Ati hari abantu banyuruzwa ivyo bintu tumaze imisi tuvyumva bivugwa, ariko ntidushikuze ngo duhomere nk'aba bazungu bavuga batari mu Burundi. Nko kuvuga ngo abantu baranyuruzwa udashobora kuvuga uti mwene naka umubanyi yaranyurujwe, ndabii iti yagiye ku itariki nini yatwawe na naka yitwa gutya. Ivyo murumva yuko singendo nziza abanyakirundo, gerageza muze muravuga ivyo mwabonye kandi ukuri mwakubonye mukuvuge mugabo igihuha mukirinde.
Mu gisagara cha Kirundo mu mezi 3 aheze haragiye haraboneka ibitero vy'abitwaje ibigwanisho nk'amagrenade canke inkoho. Aha twovuga nk'igitero co ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2 mu bunywero bwo muri quartier ya Runanira cyahitanye ubuzima bw'umukozi w'ibanki Interbank. Harakomereka cyane abantu 3 harimo ubuserukira ishyirahamwe riharanira gato ya kamuntu uri giteka mu ntara ya Kirundo Matye Nkunzimana. Ikindi gitero ni cyakozwe ku cegera c'uburongoye ikambi y'igisirikare yo mu Kirundo gitana umusirikare yamucungira ubuzima. Igihe cyose ibintu nk'ivyo bishitse abajejwe intwaro baragira ico bashikirije. Mr. Agostani ni musitaniro wa komine Kirundo.
Si kuvuga yuko ari bitero nk'uko abantu benshi bavyibaza, n'abantu kumbure bivanze harimo n'ubusuma kumbure baze barikika mukiza kugira ngo baze barakora ivyo bikogwa bigayitse byo kutwara ubuzima bw'abantu. Ijambo twahagihe umure abanyagihugu nuko umutekano rusange uhari, ariko nawo nyene ko nabo nyene batojya mu mukondora zose bufashanya na bajeje umutekano kugira ngo twicungire umutekano wacu.
No mu makomine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo hamwe na Ruhororo mu ntara ya Ngozi haragiye haribonekeza ibimenyetso vy'umutekano muke, aho hari abantu baraswa canke bagategwa amagrenade. Ivyo bikaba vyatumye abategetsi bizo ntara bahaguruka bagashika muri aya makomine gutorera inyishu ikibazo c'umutekano. Mu ntara z'uburaruko mu Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Guhera uyu munsi Ijwi rya Amerika rizajya ribagezaho ikinamico murikira ukuri itegurwa n'umuryango La Benevolencia ukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni buri wa gatanu ku mugoroba isaa 12 n'iminota 10. Nimukurikire ikinamico murikira ukuri.
Murikirukuri. Abanyarusangi bamaze kwemeranya ko bamatohoza kuma biyabaye muri kahise, maze bakavugana ukuri ku njyane z'abacanishijemwo. Harabaseruko n'abarengero bamwe bamwe bake batangura gushacoba batinya ko ibi bakoze muri kahise bigiye kuja habona intayi bakubite mu gahanga. Bace batangura guteranya abanyarusangi ngo babitobe maze ivyo bakoze bigumara kamizwe n'ingoma. Giti yaragerageje kwambika ibara baseruko aciye kuri mushiki we Mavoza, uwo nawe akaba yahavuye afatwa arapfungwa co kimwe mbere na Marandura. Abonye mushiki watawe muri yompi, Giti ntiyashizwe yahavuye arondera akagwi k'abacangero ngo baje gutera ku ibohero babohoze Mavoza. Yamuri ibintu n'ivyavuye bigenda nk'uko bari babiteguye, kuko bavuye bateshwa batarashika kuri uwo mugambi naho igitero coco cahitanye urwaruka wari gwiviriye mu rugendo rw'amahoro harimo n'umukobwa wa giti nyene yahakomerekeye cyane. Inyuma y'ico gitero haradutse ibihuha byinshi rusangi mbere abantu batari bake batangura guhungira mu karere gahano rubibe ni rusangi ahitwa ibugo. Uruvuga iturumbuka rw'umusore w'umurengero witwa Gisheshe waje rusongera isibe aho bamutoreye ikiziga mu buryo butangaje gushika n'uyu munsi iby'urupfu rwiwe bikaba bikirimo igipfu.
Harya ngo mucuzi niwe yishye Gisheshe
ngo ngwiki aha wabize neza ngo ngwiki
kandi rero ngo umugambi nuwo kutumara twese
twese
harya hose umviriza
eh
banza umviriza birindira harya hose kadede yizanisha kumaziko ya Gisheshe kwari kuduhuma amaso
toy
oi nibikicyo
sinzi ingorane fiso kutita
koko mangwe ndumye atacho bivuga ko ivyo twa turavuga nibikuraba
Ho nyene umuvumbu chondo ayaguma kagana nabaseruko natugira icarimo
jewe
wewe nyene
ahubwo wowe urasa
vuga
eh wandi warobana na gasero bazibere eh nahira tumve warobana na gasero ntitubize ntitubibone
chondo we chondo
ni narahire
ivyo ni
bizineza uku
ivyo ni vya gachondo
urya mugesera w'umusero mburaza umugabo wiwe abarengero yije mu ntambara
natugira icari natugira ahaganze navuga ahaganze
mureka mureke rukuri
none gashimye ni vya yamariage yacu ubona gute
shati
ikope
franchement je wenda chafise amadutu kandi atari make
kubiri kivuye amadutu y'ikigashe
ariko gasho urabona ko twotegura mariage n'ibihe turimo fra ndetse icyo ngorane ziri ku gatumba tusa ibiki hari ibindi ha
erega mari ingorane zizokwamaho mugavuzima burabandanya ego she s'il te plaît bebe ego sha
mureka mureke rukuri
hashe muraga
kucuye kare
nicuriye kare nyene data wanje
hashe
injira
yego kaye ahubwo ndatanga aya masaha
reka shanda kibabaye
yego kaye
mbeka dede aha rero mwibaza ngo ibintu bimeze neza nyamba mutumvise ko bamwe baheruka gutera bacumbitse bakurya
reka kuba muja kubihuha yemwe ninde yababonye
kandi wewe urakunda guhari
mureka mureke rukuri
mbeka muracari ngaho
muce
nibiki kujya utazambaye
reka kadede nawe ibintu numve se n'ubugese
ibintu nyabaki
mucuzi we nabararabanyege
none nibiki kutatubwira
neza na neza ngo abarengera umucuzi bako baramuhiga urumva ngo bariko bamwagiriza ko ari we yishe Gisheshe
ndakubwira
byavuye bigenda gute
kare buri heruka dede
ego
ega iyo tubonye abatwaye nkamwe mutugendeye turahimbagwa
mbega buri gadiye dutwara nyene ibyo rusange imbere bigiye kutunanira
hari ibindi byabaye ega jewe ujya ntagiye kutere hari ibyo ntamenya
emwe aha ngo abarengero bariko barakwiragiza ibihuha bagiriza umugabo wanje ngo niwe yishe Gisheshe
abo ngo wabwiye nandi ko twebwe mu gipolisi tutaraheza amatohoza
ndabiziga wa muntu hari urya musore yitwa Gwaga wewe yemwe mana ngo niwe atwara idarapo
wa mungu yakwifatira mu gahanga ku mazi kwa Gisheshe
ego urya nyene urya umugabo wanje ubwo bwamutekeye ngo bazavaza kumutsinda mu nzu
ubwo buhungu buzabura kumura abantu bungana umutekano nukubagurukira
ibi bihuhu ubona biragishibije
umviriza
sa
ubunyere cyandungika abapolisi kugeza ngo bagafate nibishoboka
oya mugabo brigadier oya ngira ntimuca mumufata
nidushaka kumurika ngo abandaye atira akajagari ifite nibishoboka
ego ndabyumva mugabo
jewe brigadier toto urabaza aho nakoze yose baranze abantu baza bagomba gutera akajagari ndabagusohora
oya nibyo mugabo twogenza bukebuke ndatwasha dukoresha ingufu
byabasubiye mahangenza n'ukuri Uburere tugere twasenga senga.
Erigize ingorane zose ziterwa n'ibi bihuha.
Nta bihuha.
Urabona gushika uyu munsi ivyufugwa Gisheshe biracari mu gipfungo. Abantu baca baje kubihuha bitajya ntibize.
Natwe tuko turakora amatohoza.
Ico mvuga mbona twabanza tukabegera tukaganira. hamukabasigurira ko mutaraheza amatohoza ngo kuri ku rufu rwagisheshe kumenyeka
negative negative amategeko natripura kuvuga kuri dosiki mu matohoza ivyo nibaho
oya nari sinavuga ngo mumenye ibanga mugabo tubishikiririye tukabaye inkuru yimvaho mega vyofasha kugabanya ibihuha
je ntamanya to gutangoja kuvugana n'iyo muhimbire ni kubafata ahubwo atavyo baronona
mugabo gabiri gadiye
nuko twebwe mu gipolisi tujeje kubahiza umutekano kitujeje kubembereza inkuru zikibi bavyumva
erega naho nyene muciye mubafata haraho mbere ariho vyotera ingorane nyinshi gusumba
adani udahemba kugiza imisega
je n'ukuri ico mbona cofasha twobanza tukabakoranya tukayaga bakatubwira ikababakiye natwe tukababwira ido nido uko ibintu byifashe je mbona ari byo byofasha kugabanya ibi bihuha
sheri sheri telefone sheri telefone yego
bibashuye ninda ntefone kumenya nimero niyo hanze
aho usanga ari babaye scrush
alo alo yego yego nje usanga ego, nani narungitse dosye? Sa? Narabaye hotuni?
Wabaye rutuni?
Alo? Ehe. Donc nkuza gutangura akazi. Mundwiza? Ego, ego nta problem. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je n'invise ni biye.
Dore sakazishe. Mbira félicitations. Dore sakazishe.
Ewe, nikuri yawe bitari ngene yimuke.
Ibadze. Ambye ngo nabaye hoteli. Umenge ne kundarota.
Isha. Félicitations queen. Kabuno ine machance nane.
Ashaka kwibaza.
Akanye ngo gitadoshye kuri internet. Baza bakwishuye.
Chanki bambiye ngo zina ntangura akazi mu biza.
Ya 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 ya.
Za nava mu gashomeri
vraiment. Basha. Félicitations vraiment.
Merci chérie. Ce soir, on arrose la nouvelle. Ni wonyine basuye ku ntefo? Allô?
La chaîne 8.
Oui. Et qui a fait du transfert? Bon, nous l'irons d'elle. Donc, l'ici nous allons voir la horloge. Bidoum, Vikan. Ego, mon accord.
Nous qui commençons à nous faire un peu de temps.
Et le gang on est gazo agenda no ikete ya transfert destiné à mon ancien employeur.
Ya 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 ya. Ça c'est un problème. Kurumbutegeza kuyisinyisha muri fonction publique.
Bari nsinira gute gashaka nari kuye mu kazi.
Effectivement. Haja afata ko ari desertion. Bash. Sinibaza ko wakwemera kuri gusinyira ku ikete ya transfert.
None gashashiri. Icyo ndabigenza gute
je. Biragoye frère. Sino kubeshe. Tu n'aurais pas dû goûter sans permission. Et voilà.
Malade cogné.
Ah, il a coupé.
Oh, y'a ma na fasha yo kazi ni kanchike.
Bitwe. Aya mazi tu ya hebe.
Eh?
Jende arushe.
Kumbura wikaze funderi. Burya anye. Twotata yavomye. Inyota yo tugaragura.
Jende nabivuze kandi abisubiriye. Abanyagugo ni babi. Nibabi nibi tubimwe bitagira imitima. Koko batacegereje impande y'imihanda.
Kandi turi bikoko. Harya niko batubona. Nico gituma ikambo yacu iri kure cyane y'imihanda. Wewe ntubibona?
Baraga pabicaye ijya mihama. Sha.
Yerekwa biraba neza. Aha twe turi banyagupfa.
Wewe sha ntavyuze. Abanyimugo jumengo babandeke usigusa.
Nukuri.
Wibuke nka nandi nisaba indalo. Bakahanyomora gatuze. Boja na kubwiraga bitwe. Ikibabaje. Sinogira naho ndanitwa.
Twa? Woribwa ni inzoka. Ugitwara kuyisata. Umve fudeli nawe nane. Tugende kuvoma.
Bashaka. Mbe tuvoma hehe nyene.
Tuyasega mu mihana.
Po. Bitwe. Po. Shwe. Jesse ninjira muri bajya bagesera babanyabugo. Ikirazira.
Nacho bakugira. Nibagutsotura ndabereke.
Oya, oya. Bajya bandindiriye nakajyo. Bota bageta.
Hajya nuko bakubona ubu barakwibagiye nawe
urahumba ubu wewe ukibagira umwicanyi
bavuga ngo urumwicanyi nibarazwishanye batwishije inyota barakahumika
umenye nikibaza impunzi igira nabajejwe intwaro ngaha bemo bacha birabira hirya nokuru urabona
yo erega burya nibatunezwe naho twoshaka tugapfa wowe ubuzima burabandanya we nakubyije iyo bagira ubuntu nabukeya bari kutashya mu gahinga kanyaga nande
gasuye na jo
ego tie
ndabagije ngaha rero je ndasubiye inyuma kabisa
tie oya shaguma ngaha tube turatera inkuru wowe na bisi iraza
oya wangu nagiye haraga programme mfise na mwambi
Amina wa humumenyaniye. Umwanya wose umwa muri kumwe.
Ujya no mujama wanje sha. Yego from.
Sa. Bara yamaze ngo ntugatagataro ngo ntaro zashesha.
Mureke sha twibagiza zo twifuza.
Mane muke mupfaga na.
Turafusha nyene.
Mane gaba ho kwiza bisi ziri usanga zitaza. Bato twabere ngaha turindiriye.
Ahubwo ni atari. Narabwiye ibyo bintu mubive mu murango. Irusanga hameze nabi bahunga. N'abashoferi murabona ko batakijaye.
Ha. Ja. Dutegereza kugenda. Yego. Bibaye ngombwa. Tuhagenda n'amaguru.
Mureke bashanti mwiyahura.
Twamaze kubyishiramo nuko.
Ndamwe we mutumva ibivugwayo. Gacho mufina.
None abariyo rero. Utitwara abahebye.
Oya.
Eh kare.
Oya vraiment mani twabahebye.
Ayati
oya. Gacho mbona. Ariko bikabanza bigacure yego none gacho none kugiye kushiriho bizoca bigenda gute urataye ishuri nyene
ntashuri ntaye tie aya wewe ni tuko twahejeje turindiye gusa ko bafisha byo byo tutangura kwandika memo wa
okay
ivyo navyo nzobikoraho gatumba
ehe mbere ngige ni bisi raje mbere
iraje yego cwagarika
chaka wito
hangine muragiye gabaho
gaso chunge mizigo wangu chinge chunge mizigo Nje kwinjiza mama wawe.
Eh. Aka wito. Ha jimwe nini? Twese turaronka ibibanza.
Eh, yani nini? Ti. Sawa wangu. Twe turahafashe. Mugabo.
Eh? Uzo ni muragi.
Uzo nyandi. Hewe, ti uzo nyandi kire wangu.
Eh?
Uzo nyandi kire.
Muragi Evrem.
Eh.
Ashi nakunda. Be WhatsApp ni ID
nyene. Eh, ni ya nyene. WhatsApp ni ya nyene. Eh. Sawa rero muta. Reka tugende ndove tubiri kibanza. Gaso. Zana kutuwa zimizi kutuke hindi wangu. Zana. Hei. Mama wangu jeo ya mazosha muli bisi.
Nagasaga wangu.
Tie.
Tie.
Sa. Tio subirare ya?
Sha nagasaga frem.
Hei.
Asha.
Ah. Mwadu subirare. Ah. Mwadu subirare.
Asha. Nito tukwa agie. Asha.
Tukwa agie.
Hei.
Sawa. Asha. Sawa na akundi.
Hei.
Niruge ndo guita. Nanyandikira mungira kwa mashit.
Sawa.
Tula kugira.
Kate. Katete.
Niki.
Duka. Duka tugende.
Tugende.
Yego.
Tugende.
Tekere ivyubona. Ibindi turabiheba nakundi. Nyarutsa. Nyarutsa bagwagwa nti badusanga ingaha.
None ka yewe. Muri sicoro. Tumenya tucaye.
Tujivugo. Inzira ishikayo ndayizi. Wehe nyarutsa dutekera gusa.
Manga hatsinu goba.
Oye na mose se vyubgoba.
Kono goba.
Numvise ko bavuga ko iri joro nyene haza ko bigitero.
Eh. Umva nyaba ande wa honye.
Umve. Lika kundi takuza. Hakuga tugende.
Ari kimenyetso na kimwe kingwanu we wabonye.
Abarengero bavuze. Ko umuntu ntajewe. Biba bikwiye. Nta bindi bimenyetso mba nkeneye.
Namye kuvugana na Toto birigadiye yambwiye ko bagwaga abashinzi gisho guhera uno munsi turyame buraca
nimba wihimvye jewe sinkeneye kwiyakura mbona
guma ntaco tubamucuzi wanje guma hamwe iri kuha byunyuwe n'urupfu rwa gisheshe kandi abajejwe umutekano barabibona ubu bari kanuye
mbenda kubaze nkubu woza mbona barinjiye ngaha nyene ngo ba Aho bagiye umutekano wama wishimiriza nubona ko bosanga kabaye
abara nta gitero kihari mucuzi guma hamwe
Erika bahiga jewe bijya bintu twakoreye abarengero mu ntambara barahiga ngo batekeswa kuyihora
none ga mucu aba banyarusange ndabate
ubikura kubera iki niki fakara haguruka tugende di
Shobora kubahemukira n'ukuri. Cewe singere.
Utegerezwa. Hita mutekere tugende. Cyangwa ndagutengaha.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya America Misi yose gatanu ku isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri Kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Barakoze bagenzi bacu ba La Benevolencia batugejejeho ikinamico muri Kirukuri. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Nshimire injeniyeri na Fatuma Alimas Kalala wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.